mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mukatwumvira ku mirongo migufi short waves mu gihugu cy'u Burundi.
Twamaze kubona neza ko abanyepolitike benshi cyangwa abantu benshi bakoresha urwaruka kugira bashikire inyungu zabo, ariko bamaze gushikaho bagaca bagwibagira. Kandi iyi konferensi yatweretse neza ko abantu bose ibyo barondera batubishika ko badakoresha igiki urwaruka.
Uwo ni Gabriel Banza Witonde urongoye umugambwe APDR n'urunani rw'amahoro n'iterambere, avuga ku rwaruka, urubyiruko n'abanyapolitiki igihe cy'ihuriro mpuzamahanga ry'urubyiruko riteraniye mu Burundi. Iyi nkuru amwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye intambara zikomeje kuvugwa muri groupement ya Bijomba mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo, hamwe n'umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. N'izindi nkuru zose twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu, turabararitse. Radio yanyu ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere kuri uyu wa kabiri. Mu Burundi hatangijwe ihuriro mpuzamahanga ry'urubyiruko ku bijyanye n'amahoro muri Afurika. Vutu Brandon Miguel uhagarariye umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe icyerekezo ku bijyanye n'iterambere rirambye muri Afurika yemeje ko kubura akazi aribyo bituma urubyiruko rushukwa rukanashorwa mu ngorane mu bibazo ibihugu bifite. Mu mashyirahamwe y'urubyiruko basaba za leta gufasha kugira ngo urubyiruko, ni ukuvuga urwaruka, rwibumbire mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere no guhabwa imyanya mu nzego zifata ibyemezo mu gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na mugenzi wacu uri mu Burundi, Raymond Nzimana.
Nkuko waserukiye umuyobozi ajejwe intumbero y'iterambere rirama muri Afurika yabijikirije, ibihugu byinshi biracari mu matati no mu ngorane. Vautu Brandon Miguel yemeje ko iby'umutekano byasubiye inyuma mu bihugu 92 ku isi mu mwaka wa 2017, mu gihe iby'umutekano n'amahoro byiyongereye mu bihugu 71 muri uwo mwaka. Kubw'uwo muyobozi, nta terambere rishoboka mu gihugu atamahoro ahari. Aha yemeza ko ibiharuro by'urwaruka rufatwa n'ingaruka z'intambara, amatati n'indyane biteye ubwoba. Abantu barenga imiliyaridi 2.7 baba mu bihugu biri mu matati no mu ndyane. Muri abo benshi ni abatarenze imyaka 30. Kandi abantu bangana n'imiliyoni 65 ku isi barataye izabo. Muri abo abarenga igice cyabo bafise imyaka itarenga 18. Mu bibazo, amatati n'indyane urwaruka rushobora kuba abafasha abandi cyangwa abahitanwa n'izo ndyane, bashobora kuba abakingira abandi cyangwa bakaba abicanyi. Nayo kubona ibitigiri by'urwaruka rutagira akazi biguma byiyongera ku isi no muri Afurika biri mu bituma urwaruka ruhendwa rukanakoreshwa na bamwe mu bashaka gushika ku nyungu zabo, cyane cyane abanyepolitiki, bigatuma rugira uruhara mu matati, indyane n'intambara ziboneka mu bihugu. Urugero rw'urwaruka rutagira akazi ruguma rwiyongera aho kugabanuka ku isi ruri mu bituma urwaruka rukoreshwa mu matati ya politike no mu guhungabanya amahoro mu bihugu bitandukanye. Abantu bagize Afurika bariyongeye bikomeye mu myaka ine iheze. Muri abo abarenga ibice 50% ntibarenze imyaka 25 muri bimwe mu bihugu bigize Afurika. Mu gihe abanyepolitiki badomwa ku rutoke mu bakoresha urwaruka, Gabriel Banza Witonda arongoye umugambwe ya APDR urunani rw'amahoro n'iterambere yari yitabye muri iryo huriro, ntakana ko urwaruka rukoreshwa na bamwe mu banyepolitiki. Akemeza ariko ko urwaruka rukwiye kumenya gutandukanya icatsi n'ururo rugashira ingufu ku biteza imbere kazoza kago.
Babazwa n'ingendo usanga hari abantu bihugu bimwe bishyira kure urwaruka, cyane cyane mu nzego zifata jyaguhara rwa mbere rw'urwaruka rutegereza kwigwanako mu bibazo byago. Kuko twamaze kubona neza ko abanyepolitike benshi cyangwa abantu benshi bakoresha urwaruka kugira bashikire inyungu zabo, ariko bamaze gushikaho bagaca bagwibagira. Kandi iyi konferensi yatweretse neza ko abantu bose ibyo barondera batubishika ko badakoresha igiki urwaruka, ari nacyo gituma rero urwaruka mfite ingufu zo gushobora kwiyubakira igihugu, ntabwo twaba icyo duterereye turasigaye inyuma. Urwaruka bwo kumenya neza ko ikintu cyose bokora kugira ngo bononere igihugu bihagarare. Ariko dukwiye kujya hamwe twagira ingufu mu ntumbero yo kubaka igihugu. Ibyo rero mu kubigwanira yaba mu bikorwa bitandukanye bwacu mu kwirinda ibyo byose abantu boza babakoresha babahendesha cyangwa turiya kugira ngo bononere kadoza kabo.
Mwishirahamwe nyafrika ry'ugwaruka amaranira amajambere ajape bubanegura amareta adafasha amashirahamwe y'ugwaruka. Eric Sengimana arongoye ajape asaba ugwaruka kumenya kuja hamwe no gushinga ubuzi bushobora gutuma batera imbere bagateza imbere n'ibihugu byabo.
Gafasha kugira ngo abwaruka rushobore kwihangira imirimo go nyene byoroshe bakarufasha gukreya ama entreprise atandukanye hanyuma bakirinda kamana bamama babijejwe gutanga nk'amasoko kugira ngo bashobore ugwaruka ku ama entreprise yaba shobore gukura kuberako keshi na keshi usanga abantu bamaro nk'amasoko ari babandi ugasanga wewe wagize wa kreya ina entreprise ntizopfirose isoko. Ivyo rero bigacha bituma iyo entreprise itatera imbere ahubwo ziteye imbere ziguma rizazindi nyene zitagwira. Ugwaruka nuko siritukub bize bo shira mu ngiri byo bize bakaja hamwe kuberako umutwe umwe ntiwigira inama abatize nabo nabo nyene bakaja hamwe bakarima abandi bagakora imyuga kuko nta muntu numwe adashora kugira ishakora mu Burundi umuntu yihangira umurimo ashore kuyikorera ibikorwa by'iterambere.
Iryo huriro ryatanguje kuri uyu wa kabiri rizorangira ku munsi wa gatatu gitabwe n'ugwaruka ruva mu bihugu 15 byo muri Afrika rikaba harifise icivugo ugwaruka amahoro n'iterambere. Votu Brandon Miguel akaba yemeje ko gushinga amareta yisunga amategeko muri Afrika guteza imbere ibijanye no kubahiriza gatika ka muntu no kugabanya ibigwanisho bitunzwe n'abatabifitiye uruhusha aribyo bizotuma amahoro atsimbatara mu bihugu bigize Afrika. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remo, ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Mu gihe bucya Uburundi bwifatanya n'amahanga mu guhimbaza umunsi mpuzamahanga wagenewe impunzi, abanyamahanga bagera ku 172 nibo babayeho nk'impunzi ku butaka bw'u Burundi. Ibyo byashyikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umushingwabikorwa ku kigo cy'igihugu gishinzwe impunzi mu Burundi, ni ONPR mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu nawe uri i Burundi, Evariste Nzikomanyanga.
Imbere y'umunsi umwe gusa kugira ahimbazwe umunsi mpuzamakungu wagenewe impunzi, Abarundi bamenyeshejwe ko atari Abarundi gusa bahungira mu mahanga. Umushingwabikorwa mu kigo kijejwe impunzi mu Burundi, OMPRA, yashikirije ko Uburundi nabwo nyene bucumbikiye impunzi. Jean Bosco Ndikumana yabishikirije kuri uno wa kabiri mu kiganiro ku bamenyeshamakuru. Impunzi ziri ku butaka bw'u Burundi zifashwe neza tugereranije no mu bindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Uno munsi dufise ibitigiri by'impunzi zigera ku 72 384. 24694 baba mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo. 43664 baba mu makambi y'impunzi. 4566 bariko basaba ubuhungiro. Amategeko agenga impunzi ku isi ngo arabuza ko impunzi zitahukanwa ku nguvu. Uhagarariye ishyirahamwe HCR mu Burundi nabo nyine yabishikirije muri ico kiganiro. Mufasoni Gogo Hukporti yafatiye ku Barundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania ubu bariko batahukanwa ku bushake bwabo.
Nous avons discuté au cours de cette commission s'il fallait faire la promotion ou continuer la phase.
Mufasoni Hukporti avuga ati twaravuganye mu nama nyabutatu ko tugiye gufasha Abarundi bari muri Tanzania gutaha, kandi ivyo twaravyemeye twongereza n'igitigiri cy'abatahuka. Ubu twavuye ku 500 tugera ku 1000 kandi buri kabiri mu ndwi. Icyo nico gikorwa turiko turakora muri kino gihe. Abo bahunguka na cyane cyane abashikira mu ntara z'ubumanuko bw'u Burundi bavuga ko ibifungurwa bahabwa ari bike, bagasaba ko byongererezwa. Uwo ahagarariye ishyirahamwe igitaye impunzi mu Burundi avuga ko ibivugwa n'abo bahunguka bagize iminsi babyumva. Umufasoni Gogo Hukporti akavuga ko HCR itoronka ibisabwa n'abo Barundi bahunguka, igikorwa kukaba ari ugutera kamo ayandi mashyirahamwe kugira afashe. Gogo Hukporti avuga ati turumva ko hari abahunguka bavuga ko ibifungurwa vy'amezi atatu tubaha ari bike. Nariko ndababwira mu kanya ko igikorwa cya HCR ari cy'ubutabazi ariko rero icyo gikorwa tugikora twisunze uburyo dufise nacyo gituma ayandi mashyirahamwe yishinze iterambere ategerezwa kudukorera mu ngata rabe namwe abategerezwa guhunguka mu Burundi bagera ku 240 ukongera ko abo mu bindi bihugu murabona ko hakenewe amafaranga menshi mu Burundi haharurwa ikambi zitatu z'impunzi z'abanyekongo ibwagereza mu ntara ya Ruyigi igasorwe mu ntara ya Muyinga n'ikavumu mu ntara ya Cankuzo aho hanyuma niho hazohimbarizwa ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatatu umunsi mpuzamakungu wagenewe impunzi icivugo cy'uno mwaka akabari twifadikanye n'impunzi Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amakuru ya Radio Ijwi rya Amerika arakomeje. Uburundi bwategetswe n'urukiko rukuru rw'umuryango wa Afrika burasirazuba EAC kuriha indishyi y'akababaro ingana n'ibihumbi 20 by'amadolari y'amanyamerika ararenga miliyoni 50 mafaranga y'u Burundi. Ni nyuma yo gutsindwa mu rubanza rwasomwe kuri uyu wa kabiri. Uburundi bwari bwafashe ikamyo esheshatu z'ibicuruzwa n'iby'abanyarwanda n'abaganda mu mwaka wa 2016. Urukiko rwavuze ko Uburundi bwarenze ku mategeko agenga umuryango wa EAC mu gufata ibyo bidandazwa. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha abaye inkuru irambuye.
Igihe imodoka z'amakamyo zitandatu zuzuye amatoni arenga 80 y'ibidandazwa by'ibifungurwa zafatwa n'igipolisi cy'u Burundi hari mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2016 zafatwe mu ntara ya Ngozi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ku Kanyaru. Ibyo bifungurwa byari bigizwe n'imyumbati, ibiharage hamwe n'ibigori. Abadandaza bagizwe n'Abarundi, Abanyarwanda n'Abaganda bavuga ko bari babikuye muri Tanzania babitwaye kubidandaza mu gihugu cy'u Buganda. Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bituye kugira ngo basubizwe utwabo yasomye urubanza kuri uyu wa kabiri. Iyo sentare yatangaje ko amategeko y'uwo muryango atanga uburenganzira bwo kwishyira no kwizana kw'abantu n'ibintu yahonyanzwe na Leta y'u Burundi mu gufata iyo ngingo. Maitre Dieudonne Bashirayishize umwe mu baburanira abadandaza arashima iyo ngingo.
Niho iyo sentare yemeza ko ingingo yafashwe na Leta y'u Burundi yo kwihagira ibidandazwa by'abo bantu iteye kubiri n'amasezerano ashiraho umuryango wa Afrika y'ubuseruko Burundi bwateye ko igikumu igatera kubiri kandi n'amasezerano ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko byateye igikumu muri 2009 irekurira ihanahanwa ry'ibidandazwa reka mbere n'urujagunuruza rw'abantu muri ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. N'ingingo rero ihambaye yibutsa Burundi ko akanya bukiri muri uwo muryango utegerezwa kubahiriza amasezerano bwateye ko igikumu.
Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi uyiburanira Maitre Nestor Kayobera siho yari yamaraho urubanza rwaburanishwa mu mwaka uheze yari yavuze ko ibyo bifungurwa byafashwe kuko byari bigiye kugaburira umwansi mu gihugu cy'u Rwanda. Kayobera yemeje ko arico gituma byaciye bihabwa ubushikiranganje bwo gufatana mu nda nabwo bo bigaburira abakene.
Ibyari birimwo nk'uko bigaragara bigenda ubushikiranganje bujejwe agateka zina muntu bwarabihaye abanyagihugu bashonje. Ibifungwa byose bifashwe bibigori, ibimyumbati, ibiharage n'ibindi basigaye babajana n'ibindi n'amafaranga basigaye batwara ko cyane cyane uravye iyo byari bigiye utaramenya ibyo kuri uwo byari bigiye kugaburira.
Sentare kandi yategetse ko Leta y'u Burundi iriha abo badandaza indishi y'akababaro ingana n'ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika na yarenga miliyoni 50 mu mafaranga y'amarundi. Bene bidandazwa babona ko aya mahera ari make baravye ivyo bahomvye bavuga ko bashobora kunguruza urubanza.
Tuzogwiga hanyuma turabe yuko umuntu yogenda mu rwego rw'uyungururizo canke nuko ibintu bimaze kuja ku murongo i Burundi yoshobora kwitwarira Leta kubera ico gihombo yateje tukabona rero yuko abarundi bama barenganywa mu miseze twarumvise abantu bari bashoye ivyamwe mu yinga birafatwa twarumvise abantu benshi miduga yabo bavuga ngo yafashwe kuko yatwaye ibidandazwa hana hariya bamenye ko umuntu arenganijwe afisa handi hantu yo kwitura mu gihe arenganijwe na leta nikintu rero twibaza yuko gikomeye gishobora gutuma leta y'u Burundi bitangura kwiyumvira imbere yuko ifata ingingo nkabe nizo zitandukanye n'amategeko
ico gihe byo bidandazwa byafatwa u Burundi bwara bwafashe ingingo kwa tabiri bwa bizosubira kujabuka imbibe bija hanze ni naho imipaka yacisa niyugaje hagati y'u Burundi n'u Rwanda ibyatumye abadandaza ku mpande zose bavuga ko bahahombera mbere n'ubu ibintu bikaba bitaradadanuka Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver urakoze cyane nshuti muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abaturage bo muri grupo ma ya Bijombo mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje guhunga imirwano imaze iminsi hagati y'abasore bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abasore bo mu bwoko bw'abafurero. Usibye iyo mitwe y'inyeshyamba z'abakongomani haravugwa n'indi mitwe y'inyeshyamba z'abarundi n'abandi barwanya leta y'u Rwanda. Mu kiganiro muri isanga mu kanya kashize mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na bamwe mu bayobozi bayomoko arimo abanyintu bayobowe na Piero Karuba asobanura zimwe mu mvo n'imvano z'ubwo bushyamirane.
Icyo kibazo cyatangiye turavuga ko cyatangiye mu 2016 niho habaye insoresore z'abanyamurenge zita ko bitwa ko bagumino abo bahungu bakagenda bahohotera abantu no kwica abantu naho tutazi icyo bashaka ariko ibyo bashaka bari bagamije bari bagamuvuga nibyo bavuga ngo baragwanira ngo grupema naho byatangiriye baguma kwica abantu hariya mu Bijombo bararasa abantu kwica cyane abanyintu n'abafureru nyuma naho abanyintu n'abafureru naho bagira isoresore zabo niho zihagarayeho naho zitanya kubagwa nyuma birakomeza n'ubu biracyakomeje abantu bamaze akarere ka Bijombo kose abantu barahunze karimwo hasigayemo abantu bakeye cyane nk'abanyamurenge n'abafureru.
Hanyuma se ikibazo cy'amakimbirane ni iki barapfa iki
cyane iki kibazo mvuga kimpamvu cyane nkuru ni ukubonetse ko akarere ka Bijombo akarere ka ubutegetsi bwa Kongo bwakibagiwe cyangwa buzare zikabamo abafurero n'abanyamurenge ndetse n'ababembe bose bakagura imbunda buri umuturage wese akagira imbunda yiwe. Icyo ni cyatumye bitangiza kuko ni ukubura ubutegetsi abantu buri muntu akaba ku giti cyiwe afite imbunda agakora ibyo ashaka ntawe umushimuta cyangwa ntawe umukurikirana nuko byatangiye.
Hanyuma se Piero wowe nka vice president wa mutualite y'abanyindu muri Uvira mwari mwagerageza kwegera bagenzi banyu b'abanyamurenge kugira ngo ibibazo mwaba mufite mube mwabishakira umuti aho gukomeza mu Rwanda kuko biviramo abantu benshi gutakaza ubuzima nk'uko nabivuze ntangira hari abantu benshi bamaze no guhunga bahungira mu mashyamba.
Tumaze kugira inama zitarenga 12 duhura hanyuma abo bahungu b'abanyamurenge abo bita ngo ni ba gumino barimo abandi bavuga ngo Al-Shabab ngo cyangwa ngo twigwaneho bakabona bakumva yuko bumvikanye ibo ntibazumve bakagenda guhotera abantu no kwica abantu bakabikomeza na cyane cyane bakica abantu bakazira batazira karengane nk'abapasiteri abandi bakabarasa ko kwisa 12 za nijoro abantu bagiye kuryama niho bagenda barasa abantu batari babyiteguye ariko inama turazikora tukumvikana ariko azosananiranye tuzishoboke kumva.
Ariko namwe bavuga ko mufite indi mitwe y'urubyiruko irimo abo bitwa ngo bironze bishambuke.
Iyo mitwe bavuga ngo ni bironze bishambuke ni umutwe wabaye ahantu hitwa ngo ni Mirimba ngo Mirimba ni muri territoire ya Fizi ariko hariya mu bijombo izo nsoresore zabonye zabanyinzu n'abapfureri zabonye yuko ababo bagumutse nazo zirigumura zirita ngo niba local defense nyuma yaho bikomeje igumino ishigikiwe n'ingabo z'u Rwanda ingabo za Afrika yumva nyamwasa izindi ingabo za FNL ziri kumwe kugira ngo zigwanye abapfureri yini izindi ngabo z'abamayimayi nabo ziratabara none ibitazamo bikomeza birakomeza nyine kuko
uvuze ko hari ingabo z'abanyarwanda ziraho ngaho mu bijombo zishyigikiye abanyamuri
zirahari ingabo z'u Rwanda ngo baratubwira ngo ni za Kayumba Nyamwasa ziragira imyitozo yazo hariya muri bijabo niho zikorera
ntabwo ari z'u Rwanda ariko ni z'abanyarwanda
turamwe gutyo kubera tuko Kayumba Nyamwasa umunyarwanda izo ngabo yaje gushyira muri Congo kituzi cyo zigamije nimba kuja gutera ugwana ntitubizi ariko izo ngabo zigashigikirwa n'ingabo z'abagumino z'abanyamurenge bari muri Congo
ibyo bintu mubifitiye gihamya bwana Kaluba
yofite bihamya kubera yuko turabona ko barabarangiza aho bakorera imyitozo yabo ahantu hamwe kibira ngo ni bishabo niho bakorera abantu benshi barabona n'abasivili bahunga n'ubu turi kumwe n'impunzi nyinshi zarababonye nkamubunya ubumvuye yariye kureba impunzi ko zihari zavuye iriya nyine mu bijombo zahunze abahungu benshi barabihamye
nibutse abumva radio Ijwi rya Amerika ko twari twatumiye perezida wa mitwalite y'abanyamurenge muri teritwari ya Uvira uyu akaba n'inzobere mu bibazo bya groupement ya bijombo bwana Nzibonera Bizuru yari yatwemereye ko aza kwitabira iki kiganiro ariko dukomeje kumuhamagara kuri telefoni ye nticamo ariko igihe cyose aza kubonekira turaza kumuha urubuga kugira ngo nawe agire ibyo asubiza kuri ibyo bwana Piero Kaluba arimo kuvuga dufite abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni Laura wirweneza
munyamakuru
uri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe
yari intererano kile kibazo kiri hariya muri groupe mabijombo ni kibazo kije vuba bari kuvuga ntibavuge icyabiteye iri angora niri hariya habaye groupe yari twawe n'umunyamurengo bita Kabarure munyuma bene wacu bo mu bwoko bw'abapfero bashaka kuyitirira yuko ari yabo ariko ari groupe yatanzwe mu myaka ya kera ifite abanyamurengo aza umugabo witwa Tete w'umupfero ashaka kwishyira kwigira ngo abari we uba shefu w'iyo groupemo bacaho baraso umunyamurenge wari uyitwaye n'ubu ari mu bitaro muze Kabarure ejo bundi bashuka insoresore zabo zifata imbunda zitangira gutwika amazu y'abaturage ikibazo cy'abaturero n'abanyamurenge ni ikibazo cy'abakongomani bonyine bagakwiriye gutorera umuti bonyine ni ikibazo kuva na kera bahora batumvikana ariko byarashika bakumvikana rero akamo dutera cyane turashaka yuko kiriya kibazo kitinjira mu banyamahanga twamaze kumva yuko hari amagroupe arme y'abarundi ariko arafasha abapfureri rero tukaba tubwira bariya batwaye ari amagroupe arme nkiriya FNL yanzu abantu bazi ibyo bakoreye abanyamurenge mu Gatumba babirenzeho bagiye gutwika babasanze n'iwabo murenge bagiye gutwika amadirage yabo birababaje cyane ariko icyo bamenye uko atari abakongomani beye no kuguma gushukwa n'abatwero ngo babakoreshe kuko biriya birashobora kuzabagira ingaruka nabo barebe ikibazo cyabo cy'u Burundi abakongomani barebe ikibazo cyabo tukaba dusaba na leta ya Congo Perezida Kongo yite ku baturage ibacungira umutekano hariya ubunyine ko barambwira yuko hariho n'amazu ahantu bito Kiziba Rumagaza Murambya ubunyine amavilaje yabo ko barayatwika ubunyine dusaba leta ya Kongo yuko yadufasha ikohereza ingabo zikajya gucungira umutekano w'abaturage tugasaba na MONUSCO iri muri Kongo imyaka ihamaze ifite abasirikare barenga 18,000 umva rero abaturage bari gupfa MONUSCO iri hariya ari ibintu byaga biteye isoni bwana umunyamakuru asaba nariyama uko yombi abapfuye n'abanyamurenge korohererana bakumvikana bakavugana abanyamahanga nabo batahe baje ndi wabo baje mu Burundi cyangwa baje mu bindi ninjira mu bibazo by'abakongomani n'ibibare.
Piero, wumvishije ibyo Laura yavugaga, hari icyo umusubiza?
Yabyumvise cyane, nuko yavuze ari mu Bujumbura atari muri Congo, atahabona impunzi ndagira ngo agize n'imyaka atarashika mu Bujumbura. Chef de groupe mavuga ngo kabarure uwo ni uwa gatandatu mu bashefu bahabaye. Uwabaye wa mbere kuba shefu hariya ni Tete Butimbuzi wo mu bwoko bw'Abaviri. Uwa kabiri hakabaho Bikuku Musombwa wo mu bwoko bw'Abavira. Kugeza ku wa gatandatu ni Kabarure, uwa karindwi ni Gaseha nawe ni Umunyamurenge, uw'umunani ni Matayabo kandi ni Umuvira. Kugeza ku icumi na rimwe ariho Abanyamurenge none baba bareklame bavuga ngo urupema ni yabo, ariko kuri kamere y'Abavira groupement ntabwo ari iy'Abanyamurenge, groupement ntabwo ari iya Banyitu, groupement ntabwo ari iy'Abafrero cyangwa Abatwa, ariko groupement ni iy'Abavira. N'uyu Kabarure bari bahashyize, bari bahamushyize nka vise ntabwo yari titulaire. Nuko akwiye kumenya yuko abakwiye gutwara hariya, abakwiye guhagarara abandi hariya muri Bijombo ni Abavira, ntabwo ari Abafurero, Abanyindu cyangwa Abanyamurenge. Abanyamurenge bo bakifashisha kwica Abafurero n'Abanyindu kugira ngo babumve bazohereze iyo gurupema. Si ibyo umugabo ushaka nawe ino muri Congo agume kuvugira hanze baze twubaka igihugu, naho kuvuga ngo ingabo z'amahanga zirino, ingabo z'Abarundi zirino, kandi abahungu bamwe Abanyamurenge ziyambaje, yego haravuga ngo n'abahungu b'Abafurero n'Abanyindu biyambaje izindi. Ibyo turabihamya yuko abantu bahunze iriya hose Bijombo ni Abafurero n'Abanyindu. Abanyamurenge nabo barahunze, bamwe bagiye iriya bagiye mu Minembwe n'abandi barazi no za Uvira, ariko abantu benshi bahunze ni Abafurero n'Abanyindu. Bamwe bari hano mu Gatongo, abandi bari hano kuri no Mikiki hano haruguru ya Uvira, benshi cyane, n'abandi bagiye iriya za Tombwe muri Tore Gitombwe, abandi bajabuka iriya hakurya haja mu Minembwe.
Laura, uranyumva?
Uzabwana munyamagoro.
Ikibazo cya mbere, mbega uri umunyamurenge?
Ndi umunyamurenge.
Hanyuma Bwana Piero Kaluba yaravuze ngo ibyo uvuga nta kuri kurimo, kuko utari kuri tere, utari aho ibibazo biri.
Jewe na mayo ngendayo kenshi, ndi hano i Burundi ariko ni hafi n'iwacu. Ibyo avuga akavuga ngo arafatikanya ibintu ngo urumva iriya groupement ni nk'ubwami. Ubwami iyo umwami atanze cyangwa se apfuye ashazisa uwashyiraho. Twe twavutse mfite imyaka 30 irenga, navutse nsanga buriya bwami ari ubw'Abanyamurenge. Nasanze icyo gihe uwari ubutwaye ni Gaseha yahavuyeho yahaye Kabarure. Kabarure ejo bundi amaze gusaza yahaye umuhungu wiwe. Noneho ahavuga ngo groupement yabo nge simbyumva, nubwo yoba ari iyabo gukoresha imbunda.
Laura yavuze ko groupement ari iy'Abavira, abantu bose batuye muri ako gace.
Okay. Gukemura ibibazo ntabwo ari gukoresha imbaraga. Kuba baragiye bakavuga ngo groupement ubwo ari iyabo, bari kuyirekama bakandikira guverineri cyangwa se bakandikira ushinzwe ubutegetsi bwo hagati mu gihugu akanakunake muri icyo kibazo, ariko babirenzeho baragenda barasa muzehe Kabarure n'ubu ni ikimuga, ahari ni ikimuga.
Uwo mwumvaga ni Laurent Musaba, ni umukunzi w'Ijwi rya Amerika, akaba n'umunyamurenge utuye mu Burundi. Yavugaga ku ntambara z'urudaca muri gurupoma ya Bijombo mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Nshuti rero, bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira kuri short waves, mushobora ariko no kutugeraho mukoresheje email yacu, radio yacu @gmail.com, mukatugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo byanyu kugira ngo turusheho kubanogera. Nshuti rero, mwese twari kumwe muri iyi minota 30, aha niho dusoreje tukaba kandi tubashimiye mwese ko mwateza amatwi yari Suleiman Taraore na Fasil Gebeho ku buhanga bw'ibyuma Eugenia Mukankusi kuri mikoro mugira ibihe byiza.